mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mara mutsenchuti bakunze muzindukanye natwe kuri no wa mbere hano i Washington DC muri kumwe na Joy Diane nyina hazwenge kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahera kuyagezwe higa nino ku isi na mgenzi wacu Aloyse Bigirimana
koze Diane reka tuyahere mu yavugwa muri Afrika abana batatu b'abanyeshuri barafuye inyuma yaho habaye kunyuruza abanyeshuri 94 hamwe n'abigisha 8 muri indwi iheze mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria igisirikare cavuze ko kimaze kurokora abigisha batatu hamwe n'abanyeshuri 8 kandi ko cishe umwe muri abo babanyuruje abanyeshuri babiri babakobwa hamwe n'umuhungu umwe niho batowe ibiziga babiri babasanga ko ibikomere by'amasasu ku maguru nk'uko Mustafa Yusuf umuyobozi mukuru w'amashuri yo mu gisagara cya Birnin Yauri muri leta ya Kebbi iri mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu yabivuze igisirikare cyavuze ko abo cise abasuma bakoresheje telefone y'umwe mu banyeshuri baterefona ababyeyi babo babasaba imiliyoni 60 z'ama naira n'amafaranga akoreshwa muri ico gihugu angana ibihumbi 146 340 by'amadolari kugira babarekure inyuma y'iminsi mike Tanzania itangaje ko yifuza kwiyunga n'umugambi w'isi COVAX wo gufashisha incanco za COVID-19 ibihugu bifise amikoro make leta ya Tanzania yaragabishije abanyagihugu kuwa mugera wongeye kugwirirana yategetse gufata ingingo zishoboka zo kwirinda hamwe no guhimiriza abanyagihugu kwambara udufukamunwa umuyobozi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ajejwe igisata cyo gukinga indwara Leonard Subi ku munsi wa gatandatu yasabye abenegihugu bose kudasuzugura COVID-19 kaminuza Johns Hopkins ya muri Amerika ikurikiranira hafi ibyo mugera ku munsi ku munsi ivuga ko Tanzania ifise abantu 509 bamaze kuwandura barimo 21 wahitanye
Washington ijwi rya Amerika
muyavugwa mu makungu igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Claudette cyabaye intandaro y'urupfu rw'abantu 12 muri leta ya Alabama igihe cyari ko kiratongora kibomora n'amazu mu bumanuka ubushira ubuseruko bwa leta z'umwe za Amerika umukuru wa komine ya Butler mu gisagara cya Wino Gallock yavuze ko abantu 10 barimo abana 9 bafiriye mu isanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Greenville cyahuje imodokari 15 zasekanye kubera icyo gihuhusi cy'imvura igihuhusi Claudette cyitezwe kandi kuri uyu wa mbere mu buseruko bwa leta ya Carolina y'uburaruko nk'uko ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihe cyagabishije perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani hamwe n'intumwa yiwe mu biganiro by'amahoro n'abatalibani Abdullah bategekanya kugendera leta z'umwe za Amerika ku munsi wa gatanu kubonana na perezida Joe Biden uyu mubonano amaso mu yandi hagati y'abo bategetsi uzobaye imbere y'itahuka rya nyuma ry'abasirikare ba Amerika n'aba utani bagasigaye muri Afghanistan imbere y'itariki ntarengwa ya 11 y'ukwezi kw'icyenda bahawe tukira muri Amerika umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu Jake Sullivan ejo ku munsi w'Imana yavuze ko naho Ibrahim Raisi ariwe yatowe kuba perezida mushasha wa Irani inyingo zerekeye gusubira mu masezerano ya nikleyere zibandanya zifatwa n'umutegetsi kizigenza Ayatollah Ali Khamenei Ibrahim Raisi azosubira perezida Hassan Rouhani mu ndwi zitandatu ziri imbere ariko Sullivan yabwiye televiziyo muri Amerika ABC News ejo ku Imana ko ibi ataco bihindura igikuru ari uko ubutegetsi bwose bwa Irani bwaba bwiteguye gushitsa icyo bwiyemeje kugira icyo gihugu gihagarike umugambi wacu wo guhingura ibigwanisho by'ubumara bwa nikleyeri
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguruka uheje kudushikiriza haya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 25.41 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho mu gihugu cy'u Rwanda havuga ikibazo cy'imiryango ifise abana bagendana ubumuga ikabihakana itabihakanye naho ikabata
umwana yavuka bagahita bafata bagashyira mu cyumba cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje no kwa gatatu ngo gatatu washize ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari we se akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye n'umwana natoraguye ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa ijana ku ijana.
Uyu ni Eric Nkurunziza ajejwe imibereho myiza ku bitaro bivura abagendana ubumuga n'ibitaro bya Rilima biri mu karere ka Bugesera muri Tanzania. Muri make Abarundi bahahungiye bakomeje kuvuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'umutekano muke. Amakuru se duce ku masonga turarambura mu kanyisase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Ngere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika ibiharuro biheruka gushirwa habona n'inama nkuru y'igihugu y'abagendana ubumuga mu Rwanda zerekana ko muri ico gihugu hari abagendana ubumuga bagera ku 400,000. Iyi nama ivuga ko abaharuwe ari abakuze gusa kugeza ubu abana bavukana ubumuga ibitigiri byabo ntibizwi ariko ico bikoze hari imiryango imwe n'imwe ikibakumira rimwe na rimwe ikanabata. Ibitaro bivura abafise ubumuga vya Rilima mu karere ka Bugesera mugenzi wacu Asumta Kabuye yagendeye bivuga ko vyahagurukiye iki kibazo.
Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rilima ni usanga ibyo bitaro byakira abana bafite ubumuga bunyuranye ariko abahiganje n'abavukanye ubumuga bw'ingingo. Ni kenshi usanga hari imiryango itita ku bana babavukanye ubumuga abatabataye bakabaheza mu nzu. Ubuhamya ijwi rya Amerika ryahawe na Eric Nkurunziza umukozi ushinzwe imibereho myiza muri iryo vuriro bugaragaza ko hari imiryango igiheza umwana wavukanye ubumuga.
Umwana nkuriya urimo kugenda umukobwa w'imyaka 16 ariko ikibazo cy'ibirenge iwabo nyine baramufata baramujugunya zanga nyine iwabo baramufashe baramujugunye ari iyo ngiyo ariko nyine yabona bagera neza bakaza bakamuvura. Abandi miryango usanga hita itererana umwana yavuka bagahita bafata bagashyira mu cyumba cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje no kwa gatatu ngo gatatu washize ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari we se akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye n'umwana natoraguye ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa ijana ku ijana.
Ibi bitaro bigiye kumara imyaka isaga 20 bivura indwara zigendanye n'ingingo zabize umuntu yavukanye cyangwa ibyizanye nyuma. Muganga uyobora ibyo bitaro Albert Nzayisenga yemeza ko abarwayi babasha kubageraho bagerageza kubaha ubuvuzi butuma bongera gusubira mu buzima busanzwe.
Kwebwe tubona hari akamaro kanini cyagize kuko abo bana babogaye akenshi abantu babata cyangwa se ntibabitaho ko bavuga bati aba bana ntabwo bafite ubushobozi bwo kwifasha buryo umwana gukura neza cyangwa se kugira ngo abantu bamwakire nuko babona afite imikurire isobanutse. Iyo umwana natari gukura neza abantu bagenda bacika intege mu kumwitaho. Ibyo dukora bituma umwana niba atashoboraga kugenda niba atashoboraga kwikura aho ari dukora ibishoboka byose kugira ngo tugire ubushobozi tumuha dukurikije imyitozo tumukoresha cyangwa se n'ubuvuzi tumuha bufatanye bukomatanye ku buryo ashobora kuba yakwideplace ku buryo ashobora kuba yakwigaburira.
Abana bavurirwa muri iki kigo cya Rilima baganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko babaga mu buzima bubakomereye bataratangira kuvurwa.
Naje ndwaye uburwayi bw'amavi, amavi yagiye agenda ahengama.
Navutse akaguru karahengamye nka gutya.
Bakagusiga mu nzu, ntubashe kuryamwe n'abandi bana. Hari bamwe bafatwa nabi bakababuza kuryamwe n'abandi bana.
Naravunitse, bibana gutyo baramvuye. Birangije nyine ubwo ngubwo barambwira ngo ni gutya ariko nyine naracumbagiraga ububabara kandi n'abandi bana baraguseka.
Ufite icyizere cy'uko ushobora kuzakira ukagenda neza?
Icyaraje kuko nk'ubugereranyije n'amaguru ntabwo yareshaga.
Kugeza ubu nubwo hari hakigaragara ababyeyi bahisha abana babo mu gihe bavukanye ubumuga, iri vuriro rya Rilima rivuga ko iyi mibare igenda igabanuka bitewe n'uko umwana wese uvutse ubuyobozi buhita bumumenya bukamukurikirana. Umubyeyi waganiriye n'Ijwi rya Amerika ufite umwana wavukanye ubumuga yatangaje ko yazanye umwana we kumuvuza abibwiwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamusanze iwe mu rugo.
Hari abantu bashinzwe gutambagira mu kagari bagenda bareba abana bahuye n'ubumuga nyine bakatwandika. Amaguru yararebanaga, barambwiye ngo nibamara kumushyiraho amasima bazamudukuye tujye kutumwandikira mu rugo. Barakwinuba nyine bakakwita ko wabyaye ukimara, ukabona abantu batakwitayeho neza kubera ko utabyaye umwana umeze nk'abandi.
Muganga Rubeli ndetse na Bwana Nkuru Nziza wita kuri aba bana umunsi ku munsi bumvikanisha ko umwana waje ufite ikibazo cy'ingingo iyo bamaze kumugorora yongera kwemerwa mu muryango.
Hari umubyeyi usiga umwana nk'aha ngaha yagaruka kumureba ukabona kuri we biratangaje, bimuteye igishyika, ntiyumve ko umwana we yari yifitemo ubwo bushobozi bwo kubigeraho.
Ikigaragara cyo iyo bamaze kubona hari aho umwana ageze atangiye guhaguruka, atangiye kugenda, arashobora kwiga, arashobora gukurikira nk'abandi, ukabona nyine umwana bamukunze kubera ko yamaze kugira hagera cyangwa se yamaze kugira ikintu ageraho nubwe ashobora kwifasha mu buryo busanzwe.
Ibi bitaro bya Rilima bya Kiliziya Gatulika Arikidiyoseze ya Kigali. Kugeza ubu aba bana bavurirwa muri ibi bitaro bose barihirwa n'imishinga kuko biba bigoye ko umubyeyi yabona ubushobozi bwo kumuvuza kugeza igihe akize. Mituelle de Sante ntirabasha gukorana n'ibi bitaro. Dr. Ruben Nzayisenga utangarije Ijwi rya Amerika ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo begere Mituelle de Sante nayo izabashe kuzavuza abarwayi baza bagana ibi bitaro. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu bitaro bya Rilima mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Assumpta Kaboyi, urakoze. Ejo ku munsi wa Munga Makungu yarahimbaje umunsi wahariwe impunzi, icegeranyo ca nyuma c'ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi HCR mu mfunyafunyo casohotse ku igenekerezo rya 31 kwezi kwa gatanu, kivuga ko Abarundi bakibarizwa mu buhungiro barenga 280,350. Abarundi barahanini mu makambi ari mu Rwanda, Uganda, Congo na Tanzania. Ico gihugu ca Tanzania kabiri naco kirimwe ibitigiri vyinshi vy'abahunze imvururu zo mu 2015 zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Mugenzi wacu James Jovin yagendeye amakambi barimwo ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abarundi hasanze bamugira ko ikibabangamiye cane ari umutekano wabo, bavuga ko udakingiwe ariko no gutahukanwa ku nguvu navyo nyene birabahangayikishije.
Imyaka itandatu irarumanye impunzi z'Abarundi zihungiye muri izo nkambi, ahanini bivugwa yuko bahunze ikibazo cy'umutekano, ariko niyo bahungiye naho bahasanze ibibazo nkamwe n'ibyo bituma batabayeho neza mu buzima bwo mu buhungiro. Mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine Kibondo, abarenga 18 baricwa uko umwaka utashye bagirizwa ubwizi bwa nabi ivya politike hamwe n'ubusuma, naho amakuru yabo adakunze gushigwa habona. Abarenga 25 nabo baraburirwa irengero, abandi barenga 75 barafungwa mu gashoburu k'umwaka utashye bazira kujya gushaka ibiribwa bakabukanya inyuma y'inkambi no gusenya udukwi, bigatuma benshi babaye mu buzima budafise amahoro akwiye, ariko bakabura uko babigenza.
Nkubu leba imyaka ngenga handa afunze imyaka 6 nta munsi n'umwe ijoro ryijana atamumanyurujwe none jahe baziriki no madeni bafise bwo kwishura ngo mu Burundi ngo amahoro ariho ngo nuko ngo amahoro ngo umusesekare mbeje mu rugi wawe subona umutekano kwawe ko ukwiye uri hari ya hanze wamenye uri hano munzi wanje ndi mbandara nta ntajyane urabimenya ubona mbyuka ngenda ntumenye biri mu nzu mu Burundi umutekano cyane kubwanje nta uriho nkaro twerekana ko yuwe na ikirabo ko tugowe haturagowe n'ikora igikorwa ahubwo mbere yari kwigira vuba benshi mitima yaratuntuye abo turagowe
bisanzwe umutekano kwere umutekano wacu ntibifashe neza imyaka 5 heza hafi 6 kwere umutekano wagiragiri kwagira hunga abantu benshi baranyurujwe ijoro abandi baricwa amasasa akavuga mu ijoro ivyo birazwi tukaja gupakira imfungwa bamwe bagaterwa amakirimo jeni ivyo birazwi
hakaba rero n'ikindi kintu cahabaye gushika n'isaha kikibandanya gutogwa ijoro ku bagabo bagatogwa ijoro batwagwa bakatwagwa gufungwa kandi iryo fungwa ntirimenyekane wamara kutohoza ukaza wumva ngo basubijwe mu gihugu c'u Burundi ngo niyo bafungiwe hari imiryango myinshi cyane rero aha ifumbereje urumva nk'ito n'ibibazo cha cyane twagiye twahura nacyo muri iyi myaka hafi itandatu tumaze mu buhungiro bwo ngaha muri Tanzania.
Mu gihe amakungu arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi, impunzi zahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi zisaba Leta ya Tanzania cyo kimwe na SER gukemura ibibazo bizihambariye, cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke uhangayishije impunzi.
Rero turasaba kweri kimba twarahunze igihugu cyacu twahunze kubera atamutekano kwiye uhari, twosaba bakareka kugira iki kudutwara ijoro, twosaba bakareka kugira iki kwama baje kudufata ko twahunze umutekano muke uri mu gihugu cyacu. Turazi neza umutekano w'igihugu cyacu kutarasubirana nk'uko byamye hambere. Je nuvuga ati ku bantu bahunguka si ku bugombe bwabo ahubwo ni guhunga kwa kabiri.
None rero icyo dusaba nk'impunzi ni ukuri turasaba kweri ko twakurikiranirwa ubuzima bw'iwacu, tukakurikiranirwa umutekano kweri tukaronka umutekano ukwiye, ariko aho bigeze ntitwumva ko tuzaba turonka umutekano muke tusobandanye twicaye ngaha Induta. Raba aho buherutse, raba aha Nyarugusu akajagari kahabaye mu ndwi iheze gushika n'isaha nta mutekano na mutoyi nabo nyene bafise hariya Nyarugusu. Mugasanga Abarundi tuguma ku katsiko ko kwitwa abantu b'abagizi ba nabi kanatwe atanabi nimo dufise.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'umunani Leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusange yose ahuza impunzi z'Abarundi hamwe n'abaturanyi bazo, naho muri bibiri cumi n'icenda yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ntibishyire mu ngiro. Ibyo bibazo navyo ni bimwe mu byateye umutekano muke impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania, Sudi Makibasi, mu nama zo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ubera mu makambi buri mwaka, arahakana yuko Tanzania iburabuza impunzi no kuzitera umutekano muke kugira zitahe byanse bikunze.
Kupotea kwa wakimbizi katika mazingira kutatanisha, ili serikali ilishalichukua na ilishalifanyia kazi.
Cha mbere ni kibazo cy'umutekano. Hari ababurirwa irengero. Iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorera ko nico gituma mubona yuko haciye ikiringo cy'umwaka wose hatekanye. Ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo bakora amabi. Hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekugwe. Ico kibazo ndagisigiye Buramatari azogi kolerako. Kubijanye n'ubusuma ndemera yuko ico kibazo kiri mu nkambi zose nkuko kiri inyuma y'inkambi n'andi hose mu gihe.
Lazima nikiri kwamba katika kambi ya Nyarugusu, katika kambi ya Nduta, katika kambi ya Mtendeli matukio ya ujambazi yapo.
Impunzi z'Abarundi zatangiye gutaha ku bushake bwazo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi, naho biruko benshi bavuga yuko bataha kubw'amabi bahura nayo mu nkambi. Mu bitigiri dukura SER, Abarundi bamaze gutaha barenga ibihumbi mirongo munani, mu gihe abasigaye barenga gato ibihumbi ijana na mirongo itanu. Uretse Abarundi, abandi bantu b'impunzi baba muri Tanzania na Banyekongo batuye mu nkambi ya Nyarugusu. Ibitigiri bitangwa na SER byemeza ko barenga ibihumbi mirongo indwi kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
James Jovin, urakoze. Tuve muri Tanzania twerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuye ku kiza cya COVID-19, umunsi ntiwahimbajwe nk'uko vyahora bigenda. Naho biruka ariko bamwe mu Barundi bahungiye nko mu kambi ya Rusenda bishimiye ko ari umunsi wabasanze barashoboye guteza imbere uburovyi mu kibano cabakiriye. Mugenzi wacu Vedaste Ngabu niwe yabagendeye.
Ugeze ku kiyaga cya Tanganyika kiri mu birometero bigera kuri bitanu n'inkambi ya Rusenda, usanga zimwe mu mpunzi z'Abarundi n'abaturage b'abakongomani bari kuroba, abandi nabo bari gupakurura imboga, mu gihe abandi nabo bari gucuruza ndetse no gutekera abarobyi. Bigirimana Dieudonne ni impunzi yo muri inkambi, akorera uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika. Avuga yuko kuva inkambi ya Rusenda yubakiwe mu mwaka w'2015 yatumye urwego rw'uburobyi rutera imbere bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka itandatu ishize.
Kubwo umuvuma y'ikambi dufise intuze y'abaranguzi b'imboga bava Buvira, dufise abantuze bava za Bukavu, dufise egome urabona n'amaboti ubagerera ngaha azana ibyasara nta munsi n'umwe byo byari bwabe ngaha. Ariko kubwa inkambi hariho umuvuma idasanzwe mbere bagwaza ubona mu mamazanya ubufunga hakuruzi na ukuyindagara mutanganika mugakaba manake aho wabuguziguriwe wabuguriwe izo ndagara nawe ukabacho profit akayagafu kugira ngo kagirene kagufase nawe kuko ntwacuhombiramwe byose ntwacuzisesa ku musozi. niko kugura imboga kwari gusanze kuhari ubu hari ipe byisi gose birarenga bizana mikwabiri kiraroba maheri yapo numuvumu dasanzwe kandi namaheri yapo riko araba riko ranaronka nabagura ibizo mboga
aha kutiyaga tya Tanganyika ku kivuko cya Rusenda kandi usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zidakora umurimo w'uburobyi hari zikora imirimo y'ubucuruzi kugira ngo zibone amafaranga yo kugurira abantu bifungurwa mu gishiramwe rya pa muri bajyatinze guhiza impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa Diane Ntirampeba na Rusi barihuta bacuruza indagara ku kiyaga cya Tanganyika
turacuruza indagara turacuruza amabenye turacuruza nyene ibintu byinshi ngaha urabona ko hariho ubuyi hariho ivyema ivyo nibyo turonka nyene nkako gataye kacu gato gato tuza tudandaza ngaha ku Tanganyika turose arike tudandaza ku Tanganyika bidaheze tukabitwara mu nkambi tukadandarizayo
eka yaradufashije plage cyane twebwe nk'abarefuge kuko tuje kwirondera iyo tuba twizigira ivyo byo gupokera twari kuba twarapfuye kuko turamanuka twaza tubifite ibihumbi bya 50 kirangurira indagara ibumba yawe indagara baronka ku ibihumbi 3 kongereza irasyo
Kisalama Timote batazira Kinshasa n'umuturage w'umukongomani wo mu Rusenda ashimangira ko kuva inkambi y'Abarundi yubakiwe mu mwaka w'2015 hari cyo yahinduwe mu mibereho yabo n'impunzi
inkambi yacu ndi kabisa ubuzima bw'abantu mu Rusenda kabisa n'abana bacu n'abagore n'abagabo n'imisore n'abakobwa bose bamaze kugwa neza mugabo kubaronka amahera kubera inkambi twahawe aho watu mu Rusenda kubera inkambi twaye mwivire ikambi yadushije kwanza abagore bacu bakomeye kudandaza kubera inkambi itsakabiri bwo bazu koko barahinga bagushe ubupfu senti ibishimbo akabemba indagara ko barurisha buri munsi
umuyobozi wa grupo mwabarara noro wilonja Juma nawe yemeza yuko inkambi ya Rusenda yatumye rwego rw'uburo by'urutera imbere mu Rusenda kuko mbere yuko inkambi yubakwa mu Rusenda hari ibipe by'uburo by'bitarenze 5 ariko kuri ubu hari ibipe by'uburo bigera kuri 80 by'abakongomani Abarundi ndetse n'iby'impunzi z'Abarundi mberase ngabo kubgaradijwe rya Amerika mu Rusenda mutarakivuye
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dutandukira makuru avugwa mu gisata cha sport duhereye mu gihugu cy'u Burundi ahimirwa ibiri zo kinurukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe wahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza yaraye imenyekanye iyo mirwi ni message ngozi na Flambeau du Centre iyo migwi ico yose huriye ko nuko iri mu ishure ryigisha umupira w'amaguru le message ryashinzwe n'umuhisi nkuru nziza mugenzi wacu Désiré Hatungimana abitugire kumuriri
igenekerezo rya 2026 za kuno kwezi ni imigwi ya Flambeau du Centre na message ngozi imigwi yose gukira ishure ry'umupira w'amaguru message ngozi ryashinzwe n'umuhisi Petero Nkuru nziza izohurira mu rukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe oyahoze arongoye Burundi kugira iyo migwi ibishike ko umugwi wa message ngozi wari watsinze umugwi wa Musongati igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa mbere mu rukino rugira kabiri iyo migwi mu gisagara cangwazi kibaranganije igitsindo kimwe ku kindi message ngozi ibona kurengana Flambeau du Centre nayo ikaba yarenganye muri izo nkino ikuye muri iryo higanwa umugwi wa Aigle Noir w'Imakamba umumenyereza wa Aigle Noir Aime Nzohabonayo amenyesha ko batarushijwe mu kibuga ahubwo babuze amahigwe nayo mundi ho umugwi wa Flambeau du Centre takinini wabasumbije
Tutwatango kino tutwatera kushama ngufu nyinshi. Bo binje mu rukino baba binje ni ngufu nyinshi. Ore kutya mvuga ngo banagikara gasavu kwari nibaza ko nuko mabonye bitanze cyane kuhera mu rukino gushika kumera. Mugabo twashye gutsinda nibaza ko no gushima nako. Twabuze amashanse kuko urabona ko mugera urukino gitangura twagerageje kuba presa iwabo twageye kubafata hafi urukino gose. Twageze imbere gora nitwashoye kuronka ishaka kwinjira arivyo byare kuduha ingufu nibaza ko nico twabuze chance gusa
Oman ntakagero amenyereza umugwi wa Flambeau du Centre wo mu ntara ya Gitega wewe arashimira abakenye b'ukuntu bitanze gushika barose insinzi zo bashikana mu rukino rwa nyuma
nibaza ko twaje dukina turondera kurondera kandi insinzi no munsi kuko uravye abakenye bitanze gose kuko match ni yari yoroshe kuko na Aigle Noir yaza ishaka igombo ryo twayisinze muri match ale Umba rero nacho twabaye kubije gukina gose turitanga gushika match irahera turashimira Imana kuko twashoboye kurengana
Muri ugorokino rwa nyuma Oman ntakagero azotana mu mitwe n'umugwi wa message bamaze gukina akatari gake mu higanwa no muzindi nkino amenyesha yuko urukino rwa nyuma batarutegura nk'izindi atagiye gukora ibishoboka byose kugira barabe ko uno mwaka ico gikombe citira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza cotaya mu ntara ya Gitega
Nuga tuzo kuite guri rangu kwa hari final. Tumazo kina nabo kabiri muri championa. Macha ni tuwara basi nze macha returu wana ditsinda. Ama nibaza yuko finali ya mari final tuge kuite gura. Ama abakinyi kwa gira kubateza kuitanga. Kwa kumulota wa mbele kushuka kumulota wa nyu. Muga burumbu munawese ya mbaza kukina rondera ashike kukini. Nibaza ko ilepeo kukitu kwa adimana ni ibizi. Muga lichonzi na jiko abakinyi bazo kuitanga kwa bashewe kose kwa kumulota wa mbele kushuka kumulota wa nyu.
Muli basketball naho umugwe urunani uno mwaka utabereye mwiza cyane mu nkino haba mu higanwa cy'u Burundi cyane mu higanwa cy'u Bujumbura wahinduye abagize uwo mugwi nkonyereza Eme akaba ari wagiye kurongora uwo mugwi w'urunani uwo mugabo yigeze kuba umunyamabanga mukuru uwo mugwi w'urunani imyaka 9 yose muri cyo gihe mbere umugwi w'urunani ukaba ratwaye ibikombe by'u Burundi uratwara n'ibikombe byo mu karere ka gatanu u Burundi buherereyemo asaba abakunzi b'umugwi kumufata mu mugongo bakitegura guterura ibikombe byabi by'u Burundi eka n'ivyo mu karere
abakunzi b'urunani twamagariye kwitegura tugiye gukivi ku buryo dusubira gutwara ibikombe byose bishoboka mu Burundi
bizu ruvugo Richard Patrick akaba ariwe giye gufata mu minwe uwo mugwi ukundwa cyane mu gihugu cy'u Burundi Desire Hatongimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire iri kucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda waje kutubwira ayavugwa mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda
Ejo wundi kwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa gatandatu ano wanzirizo wa nyuma ku makipe munani hatanije igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu kicicho cya mbere ikipe ya Police FC yatsinze Espoir FC bitego biri kuri kimwe kuri stade y'Ubugesera nyuma y'umukino hakurikiyeho wa Bugesera FC na AS Kigali yatsinze Bugesera FC igitego kimwe ku busa mu gihe ikipe ya APR FC yanyagiraga Marine FC urungana rw'ibitego bitandatu ku busa kuri stade Huye ibutare mu gihe hari bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda bakomeje guhuhisa ko habayeho makana ki hagati ya APR FC na Marine FC kugira ngo APR FC irusheho kwanikira AS Kigali ku mubare w'ibitego umutoza Yves Rwasamanje wa Marine FC arasobanura intandaro yo gutsindwa nk'abadahari
twakinye shampiyona igoye cyane situke twakinaga match taruhuka twakinye match ebyiri zishize zari zikomeye cyane kina na Rayon Sports gakukiza AS Kigali byari ngombwa ko turutse abakinnyi bamwe dusubiramo abakinnyi bashasha bageze igihe bararuha ariko nta kundi twagomba kubagerageza nabo bagakina kuko dufite undi mukino kwa kabiri nako turi ku expose group imwe ikine match zose byatugoye cyane kugira ngo tufate ritme ya machi kandi ariko nta kundi no mukino ikipe yari yeje kuturusha mu gihe cy'imita twatsinzwe tugomba gutegura umukino ukurikiyeho
umukino wagombaga guhuza ikipe ya Rutsiro FC na Rayon Sports warasubitswe kugeza ubu mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo imikino ihuza amakipe umunani yarahanganye igikombe cya shampiyona irangire ikipe ya mbere ni ya APR FC ifite amanota 16 mu mikino 6 ikaba izigamye ibitego 14 ikipe ya AS Kigali ni ya kabiri nayo ifite amanota 16 n'ibitego 10 izigamye Police FC ikaza ya gatatu n'amanota 8 ikipe ya kane ni Espoir FC ifite amanota 7 Rayon Sports ni ya gatanu n'amanota 5 ku mwanya wa gatandatu hari Bugesera FC ifite amanota 4 Marine FC nayo ifite amanota 4 kazari ya 7 ikipe ya 8 ni Rutsiro FC n'amanota 3 kuri wa kabiri hazara hamenyekanye ikipe izasimbiza igikombe hagati ya APR FC y'abasirikare b'u Rwanda na AS Kigali mu gihe wa Kigali mu mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo Marine FC izahura na Bugesera FC Rayon Sports ikazakina na Espoir FC APR FC izahura na Rutsiro FC kuri stade Huye mu gihe AS Kigali izabicakirana na Police FC kuri stade Muhanga Umukino w'ino cya volleyball ikinirwa ku mucanga uyu munsi kuwa mbere mu mujyi wa Agadir muri Maroc haratangira irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu muri iri rushanwa u Rwanda ruhagarariwe n'amakipe ane abiri y'abakobwa n'andi abiri y'abahungu mu bakobwa amakipe y'u Rwanda agiye guseruka ni ikipe ya Valentine Munezero uri kumwe na Charlotte Nzayisenga hakaza n'ikipe igizwe na Benita Mukandayisenga afatanyije na Seraphine Mukantambara amakipe y'abahungu ni ya Olivier Ntagengwa ufatanyije na Akumuntu Kavaro hakaza n'ikipe igizwe na Veniste Gatsinzi hamwe na Fils Abanzi Intwari Tunyarukiye mu mukino wa basketball u Rwanda rumaze guhabwa amahirwe yo kwakira irushanwa ruhuza ibihugu byo mu karere ka gatanu k'imikino muri Afurika mu gushaka itike yo kuzajya mu mikino ya Afrobasket mu bagore iryo rushanwa ryagombaga kubera mu Misiri kuva ku itariki ya gatanu kugeza ku ya cumi ukwezi gutaha kwa karindwi ryimuriwe kuva ku itariki ya 12 kugeza ku ya 17 rikazabera muri Kigali Arena i Remera nubwo akarere ka gatanu kagizwe n'ibihugu 11 bitandatu nibyo bitegerejwe muri irushanwa ni ukuvuga Kenya Uganda Sudani y'Epfo Tanzania Misiri n'u Rwanda Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwarimu duteza amatwi ano duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere tuba tubafitiye muri kano gatondo ni ibiganiro vyari bimiremesheje na Jodiane ni nahazwe dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire muri bo harimo Fasila GBU yavyegeranije ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kwandanya muri ranirwa mu byo murimo vyose turongera mu masaha imbere